nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kane nigenekezo rya 2025 mukakaro umwaka wa 2024 tuti namwe bakunzi ba hadinzamba gateka kawe ndabahe mwiriwe nongera nabaha nikaze mu ryasango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye yo kuri no mugoroba mu nkundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyageze naho leta yafashe ingingo yo kugabanya ibitigiri by'abanyororo ifatiye mu kurekura abanyororo bakwije ica gatatu c'igihano bari baciriwe ibitigiri by'abanyororo bafungiwe mu mabohero atandukanye biracari umurengera iruhande y'ibyo agateka k'abanyororo kabandanya guhungabanywa ibyo biri mu cegeranyo c'amezi atatu cakozwe n'ishyirahamwe Eurokristo rijeje kugwanya isinzikarizwa buzima ryakiremwa muntu akate Burundi muraja kubyumva murano makuru ikena y'ibitoro mu Burundi gibonekeza hijya no hino mu gihugu uhamwe leta ito hagurukira cango yica ico kibazo ibintu bizohava biyangara mu gihugu bishikizwa na Faustin Kumana arongwishira mwe parisema havuga ko n'amatagisi leta yahora itoza izohava iyabura umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervaise Ndakubuca ahamagarira amashirahamwe yishinze gushumbusha no gutegeraniza kazoza abahuye n'ibiza impanuka hamwe n'inzeduka gukora ibishoboka byose kugira ngo aborohereze ibyo yabivuze kuri uno wa kane mu gihe yararamutse yugururindwi yahariwe ayo mashirahamwe amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya nidonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tuye kubaramutsa nongera ndabahanikaze muri ano makuru duhera mu gisata cy'amagara y'abantu abantu batatu bari bafite ku bitaro by'umwami Calede byo mu Kamenge ibitaro by'abasirikare hamwe n'ibitaro byo muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura aho bita mu Rushubi baratowe ku igenekezo rya 2022 mu kakaro indwara y'akaranda y'ibihara by'inguge bita mu gifaransa variole de singe byamenyeshejwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga Rizwi n'abaradahana umushikiranganji w'amagara y'abantu akavuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi yica n'ingoga iyo umuntu atayivuje hakiri kare umushikiranganji Rizwi n'abaradahana ahamagarira abarundi bose n'abanyamahanga kubahiza ingingo zo kwikingira ico kiza tumutegeyome
kwigenekerezo rya 18 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 twaratangaje ko ku bipimo byakorewe mu kigo INSP ku bantu batanu bari bafite ibimenyetso bisa n'iby'abanduye akaranda bita mpox inyishu zavyo zari zerekanye ko atamigera y'indwara bari bafise byongeye na laboratoire ifite ubuhinga buhanitse mu gupima indwara z'imigera yo mu Buganda nayo nyene yaremeje izo nyishu zatanzwe n'ikigo INSP mu nyuma kwigenekerezo rya 2022 mu kakaro mwaka w'ibihumbi 2024 twararonse amakuru y'abandi bantu batatu bafise ibimenyetso bisa n'ibyo by'iyo ndwara y'akaranda umwe mu bitaro bikuru by'umwami Karede mu Kamenge uwundi mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge uwundi mwitenga we yivuza ataha umugwa w'abahinga ugizwe nabo mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza kuspe hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera bo mu kigo INSP baciye banyarukira kuja gutohoza no gufata ibipimo kuri abo bantu batatu inyishu z'ibipimo byakorewe mu kigo INSP zerekana ko abo bantu batatu bose banduye indwara y'akaranda mpox akaranda mpox ni indwara ifata abantu cyo kimwe n'ibikoko bimenyetso bikuru byayo ni ibi ubushuhe bw'umurengera kumeneka umutwe kubabara mu muhogo gucika intege amasumbi kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamo amazi iyo umuntu yasinzitajwe n'icyo kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero mu maso munda mbere no mu bwonko iyo ndwara irandukira cyane kandi irica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare mu ntumbero yo kwikingira iyo ndwara ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo z'ukwikingira zikurikira gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo byo ndwara y'akaranda
tubandanize amakuru twateguye mu gisata cy'agateka kazi na muntu n'akabanyororo agateka k'abanyororo kabandanya guhonyangwa muri aya mezi atatu aheze aho abanyororo baborerwa igufa hirya no hino mu mabohero atandukanye abandi babura imfungurwa hatibagiwe ubwinshi n'isuku rike ijyaho baba mu mabohero atandukanye kuko kandi bigorana nuko abakitswe n'amagara bashobora kuronswa impusha zo kuja kwa muganga ivyo bikaba biri mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe Rukristo gishinzwe kugwanya isinzikarizwa buzima ryakiremwe umuntu akate Burundi kubijanye n'iho nyangwa cy'agateka k'abanyororo muri ayo mezi atatu aheze tega matwi Jean Claude Ntiburumunsi ajeje gisata c'amategeko mu ishirahamwe akate Burundi tumutege yompi
hari kandi n'ingorane zo kwivuza z'abanyororo kubera ko abatwara amabohero usanga bagorana cyane mu kureka abanyororo ngo baje kwivuza mugazi twovuga ko ari hose mugabo hamwe usanga izo ngorane n'ubu zikiboneka twovuga nko mu ibaro rya Mpimba aho witwa Nyandu Salvatore batazira kiguru n'ubu akimererewe nabi mu ibohero rya Mpimba kandi yari yazanywe muri iryo bohera ku Gitega kugira ngo aze kwivuza aramerewe nabi rero kandi tukasaba yuko ubuyobozi bushasha bw'ibohero rya Mpimba umuyobozi mushasha yoshiramo ingufu kugira ngo uwo munyororo nawe ashobore kwivuza bubaha amategeko mpuzamakungu twavuga nk'amategeko ngendegwa ko bafata nk'amategeko ari igihugu cyose cyateza kubahiriza amategeko bafata ko ari amandera bateza kubahiriza kugira ngo bubahirize agateka k'abanyororo cyangwa ubuzima bw'abanyororo babwiteho ntibabareke ngo bicwe n'umwanda cyangwa bicwe n'indwara mu mabohero hari kandi n'ibijyanye rero no kwaka ibiturire abanyororo kugira ngo bashobore kubarekurira ko bakora ico mbere bari barekuriwe n'amategeko turavuga nko kwaka ibiturire kugira ngo umuntu aje kwivuza cyangwa bamucishirizemo abonane n'uwo mu muryango hari n'ibindi byo kwaka amahera kugira ngo umuntu aronke icumba mu ibohero ibi turasaba ko abatwara amabohero bihagurukira kugira ngo babituze ahandi hoho bizotuma mu ibohero haba abakundwa n'abandi ubona ko basa n'abahebwe
umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi akavuga ko naho leta yatanguje umugambi wo kugabanya abanyororo bafungiye mu mabohero atandukanye n'ubitigiri by'abanyororo bikiri hejuru cyane uravye naho baba bafungiwe uko haba hameze cyane cyane ko ibitigiri mu mabohero hafi nka yose yo mu gihugu ari umurengera n'ubunyene tutega amatwi umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi
hari kandi n'ibijyanye n'ubwishyu bw'abanyororo n'ibintu bimaze igihe twamatwe turasubiramwo mu bushikiranganyi bw'ubutungane baravuga ko baba bafashe ingingo zo kugabanya abanyororo ku rugero rugaragara ariko naho bavuga ko baba barekuye utubona ko baca basubira bakagwira ubwo nyine aha tutanze nk'akarorero mu kwezi kwa gatatu mu 2024 inyuma gatoyi yaho barekuriye abanyororo nko mu kwezi kumwe abanyororo bari bamaze kurengera igitigiri cyabo bari bahari kuko bari barenga cyane 2,315,518 uno munsi kandi bitwa yuko kugushaka kugabanya amanyororo kwagiye mu ngiro aho kuba baragabanutse barongerekanye bakaba bageze ku 13,718 aha tuvuga ibitigiri bijyanye ni ku mpera z'ukwezi kwa gatandatu guhede ariyo turasaba ubushikiranganje bw'ubutungane ku bwoko rwo bushoboye bwose kugira ngo ibi bavuga babishyire mu ngiro bigaragare bagabanye bareke uko ariko bavuga ko hari politiki yo kugabanya abanyororo mugabo tukabona baguma baduga naho bavuga ko iyo politiki hari turabona ko abanyororo biyongeye ko ku 200 mu gihugu cyose dufatiye ku bari bahari mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka duhera heza rero kino cegeranyo dusaba leta y'u Burundi yuko yojiritaho ibijanye n'ubuzima bw'abanyororo cyane cyane mu kuraba ukuntu yoshira uburyo mu kwagura cyangwa mu kuraba ukuntu amabohero yoronka bya nkenerwa kugira ngo ashobore kwakira abanyororo turasaba kandi yuko hojaho ibintu ukuntu amanyororo amabohero yoja ananabwa kugira ngo barabe ko kwije afise ibishobora gutuma ashobora kwakira abanyororo ibyo nabyo bikogwe n'abari mu nzego zirahe iby'abanyororo iby'amabohero eka mbere mugabo bashiremo nabo mashyirahamwe yigenga hari kandi n'ibijyanye n'ubwishyu bw'abanyororo n'ibintu bimaze igihe twamaze ko turasubiramwo mu bushikiranganyi bw'ubutungane baravuga ko baba bafashe ingingo zo kugabanya abanyororo ku rugero rugaragara ariko naho bavuga ko baba barekuye utubona ko baca basubira bakagwira ubwo nyine aha tutaza nk'akarorero mu kwezi kwa gatatu mu 2024 inyuma gatoyi yaho barekuriye abanyororo nko mu kwezi kumwe abanyororo bari bamaze kurengera igitigiri cyabo bari bahari kuko bari barenga cyane 2,135,518 uno munsi kandi bitwa yuko uko gushaka kugabanya amanyororo kwagiye mu ngiro aho kuba baragabanutse barongerekanye bakaba bageze ku 13,718 ahatubwa ibitigiri bijyanye no ku mpera z'ukwezi kwa gatandatu guhede ariyo turasaba ubushikiranganje bw'ubutungane ku bwoko rwo bushoboye bwose kugira ngo ibi bavuga babishyire mu ngiro bigaragare bagabanye bareke uko ariko bavuga ko hari politiki yo kugabanya abanyororo mugabo tukabona baguma baduga naho bavuga ko iyo politiki hari turabona ko abanyororo biyongeye ko ku 200 mu gihugu cyose dufatiye ku bari bahari mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka duhera heza rero kino cegeranyo dusaba leta y'u Burundi yuko yojiritaho ibijanye n'ubuzima bw'abanyororo cyane cyane mu kuraba ukuntu yoshira uburyo mu kwagura cyangwa mu kuraba ukuntu amabohero yoronka bya nkenerwa kugira ngo ashobore kwakira abanyororo turasaba kandi yuko hojaho ibintu ukuntu amanyororo amabohero yoja ananabwa kugira ngo barabe ko kwije afise ibishobora gutuma ashobora kwakira abanyororo ibyo nabyo bikogwe n'abari mu nzego zirahe iby'abanyororo iby'amabohero eka mbere mugabo bashiremo nabo mashyirahamwe yigenga
inzamba
Khadwe nzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya amashirahamwe yishinzwe gutegekaniza kazoza no gushumbusha ababashikiwe n'ivyago inzeduka n'impanuka bitandukanye we yabwirizwa kwiga ingene yokorohereza abanyagihugu bafise amikoro abayabaye kugira ngo nabo bashobore kuyitura batavunitse ibyo ni byasabwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervase Ndirakobuca hari kuri uno wa kane mu gihe yari kuyugurura icese indwi yahariwe ayo mashirahamwe umushikiranganje Gervase Ndirakobuca akavuga ko ayo mashirahamwe ariko yobandanya akora yisunze amategeko y'igihugu tumutege yompi
Turasaba amashyirahamwe yishinze gushumbusha ababa bashikiwe n'ibyago bitandukanye byaba ibyaduka impanuka amasanganya ibiza n'ibindi kubandanya akora neza ibikorwa yiyemeje kandi abandanye abikora akurikije amategeko y'igihugu Leta y'u Burundi irashima utwigoro dukorwa n'ayo mashyirahamwe hirya no hino mu gihugu mu ntumbero yo gukingira impanuka abanyagihugu na cyane cyane impanuka zo mu ibarabara akarorero mu mwaka wa 2022 ayo mashyirahamwe yarubatse amadodane mu mabarabara mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega mu mwaka wa 2023 turasaba kubandanya baterera no mu bindi bikogwa bijanye no kwirinda impanuka n'ibindi biza kuneza y'abanyagihugu ariko naho ayo mashirahamwe akora utwiguru tutari duke aracakenewe ingufu zindi zijanye no kwigisha abanyagihugu kugira ngo bamenye akamaro ko kwitura ayo mashirahamwe kandi ngo akwiriye korohereza abanyagihugu bafite amikoro abayabaye kugira ngo nabo bashobore kuronka utwo bashobora kuziganya kutuma bashobora gushurumbushwa igihe baba bashikiwe n'ivyago canke ibiza bitandukanye.
Ikena ry'igitoro ricibonekeza mu gihugu ririko ryatera ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'igihugu no ku buzima bw'abantu nibicikizwa n'ishyirahamwe Parseme n'umwihwezo ryasohoye kuri uyu wa kane aho ribona ko ibintu byunyutse bivuye ku ikena ry'igitoro Faustin Ndikumana rirongoye atera kamu leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira vuba na bwango bitagenze uko naho leta izobura amatagisi itoza mu bantu kuko ubuzima bwahagaze tumutege yompe.
Leta ribiza kuraba ingene yaka ikintu bita un credit concessionnaire ishora kwa kideni gihuta rishoboka kugira tuje gukozitwa umwe kurangura n'igitoro cy'amezi atandatu bakongera bakagira icyo twokwita investissement muri stockage ubicihuta kwari gushyiraho uburyo bwo kwemvisha mu kubaka igitoro kibikwa no gushora kurangura igitoro umwe cy'amezi atandatu cy'amezi icyenda gishikaho hama amafaranga agatayishu bakukebuke mugabo ibi bintu twayivuye mu kugira habero rase ekonomike kuko ugiye kuraba n'amafaranga ari mu bushikiranganji bujanye n'amasoko ntangaruvu mpamvu y'amaproje ngo jiji murembe mukabusenze amaproje amaze imyaka n'imyaka adahera ukabura proje ziboneka nk'izo zo ngatozi twubake aho dushobora kubika ibitoro iyo ni investisi ikomeye cyane yatugeza kuboneka muri ubwo bushikiranganji igitoro bashobora kurira bagira stoke nini n'amastasi bakabwira amastoke yamana kugira igihugu ishobore gutembera uravye amaproje ariyo n'amaproje make cyane yose ramu nta n'imiliyoni ijana usanga y'amadorari arimo none ubwo Burundi buzovaho buri gute ntibishoboka leta nishobore kuyirondere nta leta ishobora kunanirwa no kumobiliza amafaranga yo kugwiza igitoro ntibishoboka abo bashikiranganji b'amasoko ntangaguvu ubushikiranganji bw'ubwiga cya leta by'imigenderanire ntibaje hamwe amahera akigeza kuboneka kandi agatunganywa neza mu gihe yashyitse no mu kigali kibanye nkuru y'igihugu hamwe abajejwe umutekano nabo ntibaze kuvuga ngo niwe wagiye kugira ba nyina amasitasiyo ntibaze baraba umutekano nibyo barabwira biriko biragenda kwa nta burenganzira bwabo barije kuzana akajagari ku maso.
Uyu muhinga mu bijanye n'ubutunzi asaba leta yuko yorondera byihutirwa ingurane kugira ishireho ibigega bibikwamo ibitoro byo muri kazoza akavuga ko leta ikwiye no gushyiraho uburyo bukomeye bwo kurondera amafaranga ayifasha gushyira mu ngiro imigambi nk'iyo ikomeye mu buzima bw'igihugu n'ubunyene tumutege yompe.
Leta ribiza kuraba ingene yaka ikintu bita un credit concessionnaire ishora kwa kideni gihuta rishoboka kugira tuje gukozitwa umwe kurangura n'igitoro cy'amezi atandatu bakongera bakagira icyo twokwita investissement muri stockage ubicihuta kwari gushyiraho uburyo bwo kwemvisha mu kubaka igitoro kibikwa no gushora kurangura igitoro umwe cy'amezi atandatu cy'amezi icyenda gishikaho hama amafaranga agatayishu bakukebuke mugabo ibi bintu twayivuye mu kugira habero rase ekonomike kuko ugiye kuraba n'amafaranga ari mu bushikiranganji bujanye n'amasoko ntangaruvu mpamvu y'amaproje ngo jiji murembe mukabusenze amaproje amaze imyaka n'imyaka adahera ukabura proje ziboneka nk'izo zo ngatozi twubake aho dushobora kubika ibitoro iyo ni investisi ikomeye cyane yatugeza kuboneka muri ubwo bushikiranganji igitoro bashobora kurira bagira stoke nini n'amastasi bakabwira amastoke yamana kugira igihugu ishobore gutembera uravye amaproje ariyo n'amaproje make cyane yose ramu nta n'imiliyoni ijana usanga y'amadorari arimo none ubwo Burundi buzovaho buri gute ntibishoboka leta nishobore kuyirondere nta leta ishobora kunanirwa no kumobiliza amafaranga yo kugwiza igitoro ntibishoboka abo bashikiranganji b'amasoko ntangaguvu ubushikiranganji bw'ubwiga cya leta by'imigenderanire ntibaje hamwe amahera akigeza kuboneka kandi agatunganywa neza mu gihe yashyitse no mu kigali kibanye nkuru y'igihugu hamwajeje umutekano nabo nibaze kuvuga ngo ne wagiye kugira abanye na mastasiyo nibaze baraho umutekano nibyo barangire biriko biragenda ikwa tawurengere mukabo barije kuzana kaje bari ku mastasiyo
Nikuri zose guro zo muhinga mu byo butunze Faustin Ndikumana rongo ishiramwe parfume ku gwego gw'igihugu tuciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane shimire mwemwe se mwarimu yateze yompi shimire nabagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo aboneke nk'uko muyumvise Faustin Niyongere nako ndabashikiza ndabifuriza korwa ni kwa mvya n'umubanyu n'agahwanda